Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti muduteze amatwi, mwabonye gutandukana. Ikaze muri aya makuru, turahera kuyo hirya no hino ku isi, twateguriwe kandi tugezwaho na Aloyse Bigirimana.
Maramutse Thomas, turahera mu karere ka Afrika y'ubuseruko, umuhuza w'ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu buseruko bwa Afrika EAC. Mu matati hagati ya leta ya Kongo na M23 avuga ko ashima bivuye ku mutima ibikorwa biriko birakogwa n'abakuru b'ivyo bihugu ku bibazo bihanze Republika ya Demokarasi ya Kongo. Yongeye arabashimira kukuntu bitanga batiziganya kugira amahoro n'umutekano bigaruke muri icyo gihugu. Mu rwandiko yashyize ahagaragara ejo ku munsi wa kane, Uhuru Kenyatta arashima kamu baherutse gutera ko guhagarika intambara mu buseruko bwa Kongo. Ako kamu gasaba kandi ko impande zishamiranye zubahiriza ivyafundikiwe i Rwanda byongera bishimangirwa n'i Bujumbura. Yasabye imigwi yose ifise ibigwanije kubishyira hasi vuba bwango, acasaba umuhari M23 kuva mu bibanza byavuzwe mu masezerano y'i Rwanda. Umuhuza Kenyatta asaba inteko z'akarere ziri muri RDC kuba magabo zikaja ku birindiro byazo mu buseruko bw'igihugu mu buryo bwihuta, nayo abari mu buraruko bw'icyo gihugu akasaba izo nteko nyene kujya hagati y'abashamiranye mu turere biboneka ko bemeye kuva mu birindiro bari garuriye. Ku byerekeye itangazo ryasozereye umubonano w'i Bujumbura n'ishyirwa mu ngiro y'ibyumvikanywe ko, umuhuza avuga ko agiye kongereza ingufu mu gushyira mu ngiro ibyumvikanywe mu biganiro byiswe Nairobi ya kane. Yiyemeje kandi kurondera imfashanyo mu makungu no mu karere zo gufasha mu ishyirwa mu ngiro y'uwo mugambi w'amahoro. Avuga kandi ko ishyirwa mu ngiro rya Nairobi ya kane ritoroshe, risaba gukorera hamwe n'abatanga imfashanyo, zaba iz'amafaranga ndetse n'iz'ibikoresho. Amakuru kuri Afrika kandi intumwa zidasanzwe ziva mu Bwongereza, mu ishyirahamwe rya Buraya, Ubufaransa, Ubudagi, Norvege na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zariyemeje gushyigikira leta mfata kibanza igana kuri leta irongowe n'abasivile, aho ni muri Sudani. Mu rugendo bakoze muri iyi ndwi i Khartoum, izo ntumwa z'abanyaburaya zavuze ko zigiye gusubira gufashisha amafaranga leta, ariko igihe abasivile ari bo bazoba bayirongoye. Intumwa zitandatu hamwe n'abaserukiye ubumwe bwa Buraya bashitse i Khartoum ku munsi wa gatatu kandi barabonanye n'abanyepolitike ba Sudani. Urugendo rwari rutumbereye kwerekana ko bashigikiye icyo gihugu mu nzira kirimwo y'impinduka muri politike. Izo ntumwa kandi zashyitse muri Sudani mu gihe umushikiranganji w'Uburusiya nawe ajejwe imigenderanire n'andi makungu Sergei Lavrov ariko aragendera icyo gihugu. Mwivuga ku mugabane wa Buraya, abategetsi b'ibihugu bigize ishyirahamwe rya Buraya bavuze ejo kuwa kane ko bagiye gukomeza imbibe z'ibihugu byabo kugira bakumire abimukira badakenewe kuri uwo mugabane. Bamwe bavuga ko bagiye kuzokubaka inzitiro n'impome, abandi ko bazoshira amafaranga mu korohereza ubuzima bw'ababa mu bihugu bikenye ku isi. Ikibazo cy'abimukira cyahindutse icya politiki ku mugabane wa Buraya. Ibi byatanguye mu 2015 igihe abarenga umuriyoni bagizwa hanini n'abahunze intambara muri Siriya bajabukiye ibahari Mediterane bashika ku mugabane wa Buraya. Ubutaliyano bukunze gusaba ko mugabane wa Afrika uronswa amafaranga mu bikorwa by'iterambere. Hongiriya yo ishyira imbere kwiyubakira uruzitiro, nayo Bufaransa buvuga ko ishyirahamwe rya Buraya rikwiye gufasha nyabuna kurwanya ubukene n'iterabwoba ku isi. Umukuru ajejwe ibya kidiplomasiya muri iryo shyirahamwe Josep Borrell we yavuze ko kubaka impome ata musaruro bizotanga. Asaba abanyaburaya guha abimukira inzira zo gushika mu Buraya mu buryo bwisunze amategeko. kubwiwe abantu bava mu bihugu byabo kuko ata abantu bava mu bihugu byabo kuko ata kazoza bahabona kandi ata mahoro nituze bihari. Irani yarabohoye ejo kuwa kane abagore indwi bo mu bagwanira no guharanira uburenganzira bwa muntu n'abamenyeshamakuru bari bafungiwe mu ibohero gi Evine ku mugwa mukuru Teherani. Ibimenyeshamakuru byo hanze ya Irani byavuze ko abo bagore barekuwe mu gihe Irani kibandanya gufata abagize uruhara mu myiyerekano yatanguye mu kwezi kw'icyenda k'umwaka uheze. Ntibiramenyekana nimba iryo rekugwa rifitaniye isano n'ikigongwe cyatangajwe n'ibiro by'umutegetsi kizigenza wo muri Irani Ayatollah Ali Khamenei hari mu ndwi iheze. Ivyo biro byavuze ko yemeye guha ikigongwe igitigiri kinini cy'abafunzwe barimwo n'abagiye mu myiyerekano ihitiye. Abaharanira uburenganzira bwa muntu bo barerekanye ukutizigira iryo tangazo, bavuze ko benshi mu bagenzi babo bakiri mu mabohero kandi n'abandi babandanya gufatwa. Abategetsi ba Irani barafashe ibihumbi by'abanyagihugu kuva hatangura imigumuko n'imyiyerekano yakurikiye iyicwa rya Mahsa Amini n'umukenyezi w'imyaka 20 yafashwe n'igipolisi cya Irani kimwagiriza kutubahiriza imico kama ijyanye n'imyambaro.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kuyatugezaho. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Naho mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ariyama amahanga ku bibazo by'umutekano wo mu burasirazuba bwa Kongo.
So I tell people before you even get an answer from me as to what activities we are in Congo are about or not, you have to answer me why this problem is there. Why anybody would fire artillery across our border and kill our people?
Perezida Paul Kagame aravuga ko mbere yo kumubaza niba u Rwanda ruri muri Congo cyangwa niba rutariyo, amahanga akwiye kubanza gusobanura impamvu ikibazo cy'umutekano muke muri icyo gihugu gikomeje, ndetse rimwe na rimwe n'ibisasu bikava muri Congo bikagwa mu Rwanda bikica abaturage. Muri Congo nyine, ejo abaturage benshi barimo bahunga imirwano ikaze hafi ya Sake mu ntara ya Kivu ya ruguru. Bamwe berekezaga mu mujyi wa Goma, abandi ikarehe. Mu Burundi abana batishuri bariyongera, ahanini babiterwa n'ubukene cyangwa gutwara inda zimbura gihe. Turarebera hamwe muri make mukanya uko byifashe mu ntara ya Bubanza. Ikaze muri kumwe na Thomas Kamiringi. Nkuko narimaze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi z'aya makuru, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame avuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikwiye gukemura ibibazo byayo aho kubigereka ku Rwanda. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima aratunyurira muri make mu ijambo Perezida Kagame yavuze mu nama yagiranye n'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo i Kigali.
Muri iki kiganiro ngarukamwaka kiba kigamije kwifuriza abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda umwaka mushya, Perezida Kagame yibanza hanini ku ntambara n'amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko ku ntambara y'umutwe wa M23 yateje umwuka mubi hagati y'igihugu ayoboye na Kongo. Umukuru w'u Rwanda yavuze ko icyo ari ikibazo gikomeza kugenda kigaruka, ariko ntihashaka igisubizo nyacyo.
Ikibazo kiri hagati yacu Rwanda na Kongo n'ibibera mu burasirazuba bwa Kongo tukimaze imyaka irenga 20, kandi ibintu bikomeje kuba nk'ibyo dufite uyu munsi bisa nk'aho byongera bigaruka nka nyuma ya buri myaka 5, kandi bikaza bisa nk'ibyabaye mbere. Nk'ikibazo gihari none cyari cyabaye mu myaka 10 ishize, mu 2012, kicyitabwaho mu buryo bunyuranye, ariko byose birasa.
but we had a similar thing.
Perezida Kagame yanenze umusaruro w'ubutumwa bwa Loni muri iki gihugu gituranyi, yavuze ko butwara amamiliyari y'amadolari ariko nta gifatika bugeraho.
But I thought the mission had been
nibwiraga ko buriya butumwa bwashyizweho ngo bugerageze gukemura bimwe mu bibazo biri muri kiriya gihugu bigakorwa ku nyungu za kiriya gihugu ariko no ku nyungu z'ibihugu bituranye bigiraho ingaruka, ariko ibyo ntibiba. Nkuko nababwiye, ibyabaye mu 2012 byongeye kwisubiramo mu 2022 kandi turacyakomeje. None ni ikihe kibazo turimo gukemura mu by'ukuri nk'umuryango mpuzamahanga u Rwanda rubereye agace gatoya cyane mu biwugize? Niki tugamije kugeraho?
Mu gihe byinshi mu bihugu bikomeye byagiye bihamagarira u Rwanda guhagarika inkunga rushinjwa gutera inyeshyamba za M23 mu ntambara zihanganyemo n'igisirikare cya leta ya Kongo, umukuru w'u Rwanda yashinje ibyo bihugu kwirengagiza ukuri nkana kubera inyungu byaba bikurikiranye muri Kongo. Perezida Kagame akavuga ko gusohora amatangazo yamagana u Rwanda bisa n'ibyambura leta ya Kongo inshingano zo gushaka umuti w'ibibazo bikazihirikira ku gihugu cye. Aha kandi akaba yashinje mugenzi we Felix Tshisekedi wa Kongo guhindura imvugo no kwisubiraho ku masezerano agirana n'abandi bategetsi bagenzi be.
This person has dishonored dozens of agreements he has made with the people.
Uyu muntu yagiye yanga kubahiriza amasezerano menshi yagiranye n'abantu. None wowe wibwira ko hari icyo azubahiriza ku byo mwavuganye? Harimo yewe n'ubushize ubwo twari Bujumbura twaraganiriye, yarahari hamwe n'abahafi ye, ari mu biganiro atanga ibitekerezo, twandika itangazo tumenyesha abantu ibyo twaganiriye n'igikurikiraho. Itangazo ryarasomwe, ariko ku munsi wakurikiyeho itangazo rivuguruza risomerwa Kinshasa.
The opposite communique is read in Kinshasa.
Ku itangazo ryasohotse nyuma y'inama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere iheruka kubera i Bujumbura mu Burundi, leta ya Kongo ivuga ko ibiri kubiyemo itabyemera kandi n'umukuru wayo atarisinye. Yivuga ko amasezerano yemera ari aya Rwanda. Ku birego by'uko u Rwanda rwaba rufite abasirikare cyangwa hari ibyo rukora mu gihugu gituranyi cya Kongo, naho Perezida Kagame ati:
So I tell people before you even get an answer from me.
Mbwira abantu ngo na mbere y'uko ubona igisubizo cyanjye ku cyo twaba dukora muri Kongo, niba tunahari cyangwa tudahari, wakabaye usubiza kubera iki kibazo gihari? Kubera iki uwo ari we wese yarasa amabombe akayambutsa umupaka akatwicira abaturage? Kubera iki FDLR mu kwa 2019 yambutse umupaka ikatwitira abaturage mu Kinigi n'ahandi? Rwakabaye unsubiza impamvu y'ibyo? Sindimo no kugusaba kuza ngo umfashe gukemura icyo kibazo. Niba bambutse umupaka turabyikemurira, ariko si kubera iki tutakemurira iki kibazo aho gituruka? Bisa nk'aho iyo kibazo cya FDLR kijemo, iyo bambajije nkazamura ikibazo cya FDLR, basa n'abashatse guhunga icyo kibazo.
Ibihugu by'u Rwanda na Kongo bikomeza gushinja ya gushyigikira inyeshyamba zihungabanya umutekano wa buri ruhande. U Rwanda rushinjwa gushyigikira M23, narwo rugashinja Kongo gushyigikira FDLR. Ni ibirego impande zombi zihakana.
Ijwi rya Amerika, tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ejo abaturage bo mu mujyi muto wa Sake hafi ya Goma barimo bahunga ari benshi imirwano hagati y'ingabo z'igihugu n'umutwe wa M23. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jimmy Shukrani Bakomera ukorera Igoma araduha inkuru irambuye.
Aha turi ni mu gace kitwa Mubambiro kari mu birometero 2 gusa uvuye mu mujyi muto wa Sake uri muri teritwari ya Masisi. Aha kandi ni mu birometero 25 mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya Ruguru. Aka gace kazungurutswe na parike y'Ibirunga iva muri teritwari ya Masisi yerekeza muri Kalehe mu ntara ya Kivu y'Epfo. Ni naho kandi usanga umuhanda mugari uva Gomuja Sake muri Masisi ugakomeza muri teritwari ya Walikale iri mu birometero 135 mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma. Nayo ni imwe muri teritwari zigize intara ya Kivu ya Ruguru. Uyu muhanda kuri ubu wuzuye abaturage bavuye mu mujyi muto wa Sake kubera intambara ikaze hagati y'ingabo za Kongo FARDC n'abarwanyi b'umutwe wa 2023. Benshi barimo kugana mu mujyi wa Goma. Aba turi kumwe baratubwira impamvu bavuye mu byabo.
mu mujyi wa Sake ntabwo ibintu bimeze neza. Murabona ubu ngubu turahunga nta kintu dufite. M23 yateye imaze gutera FARDC nayo yirwanaho. Amabomba arimo kugwa ari menshi kandi ari kwegera umujyi wa Sake. Ibyo rero twebwe bikaba biduteye ubwoba, ariyo mpamvu ubona turimo guhunga. Abasigaye mu mujyi wa Sake nibo bake cyane, kuko murabona ahangaha natwe tumerewe nabi. Twarushye mbese muri make nta bintu twavanye mu mago yacu. Ubu turahangayitse cyane rwose. Byatangiye mu masaha ya saa yine niho twabonye amabomba atangiye kugwa mu mujyi wa Sake. Ubwo natwe tubona yuko bitari ngombwa kugumayo, twahise twirukanka. Ubu ngubu urabona ntacyo dufite ahangaha. Alliance Kakuru tumusanze yicaye asa n'unaniwe. Uyu ari kumwe n'abana be bane yahunganye n'abaturutse muri Sake.
Twari mu nkambi hano i Sake, no mu gitondo nibwo bateye baturutse ariko ku rupangu. Ubwo rero batubwiye ko tuva muri iyo nkambi twari twahakoze badukoreye. Ubu rusize i Sake nta muntu n'umwe usigayemo, keretse nyine wenda abihambirije abandi badapfa kugira ubwoba, ariko abanyabwoba bose nta n'umuntu n'umwe usigayemo. Gupfa kugenda tukubarabara sinzi kabisa aho umuntu yakwerekera mu rehe. Ni ukudufasha kabisa, bakatwereka bene nk'ahantu baba batuganishije, bakadukorera nk'inkambi tukabatwegereza bakadutungira umutekano.
Abarimo guhunga bitwaje ibintu byinshi birimo amatungo, imyenda, za matera ndetse n'ibindi bashoboye guhita batwara. Ubwo urusaku rw'amasasu rwari rutangiye kumvikana. Kalume Habibi ni umugabo w'imyaka 38, aha tumusanze agenda kuri ihene zose n'imitwaro ku mutwe. Ndiye akabagwe twebwe nk'abaturage byabaye ngombwa ko duhunga. Mu guhunga nta kintu dufite, kuko imirwano yari ikomeje, kandi ubu imirwano iracyakomeye muri lokalite ya Rubuga. Ibi byabaye ubw'amashuri ndetse n'ibindi bikorwa by'ubucuruzi byagendaga nk'ibisanzwe muri Sake no mu nkengero zaho. Geremana ndetse na Karuba. Isaac Wisa Leo ni umwarimu wigisha ubwo urusaku rw'amasasu rwari rutangiye kumvikana. Yigisha mu ishuri ryisumbuye rya Kiroce, atubwira uko byagenze. Twari turi mu mashuri, njye ubwanjye nari ndimo kwigisha abana. Ubwo niho nabonye abantu batera amabuye ku mashuri, bavuga bati M23 iraje. Muri ako kanya twahise dusohoka, ntitwamenye ibibaye, buri wese yaciye ukwe. Ubu kuva mu mujyi wa Sake kugera ahangaha muri Goma ni ukwishyura 500,000 by'amakongomani. Ibyo rero bikaba bituma twebwe duhura n'ibibazo, kandi murabona ikibazo dufite ni ukubona ahantu wenda umuntu yanyuze imodoka ari kujya kuzana ibyo kurya, biragoye cyane rwose. Aba baturage benshi barimo guhunga berekeza mu nkambi ya Burengo iri mu mujyi wa Goma. Ubimaze kwakira abarenga 900,000 nk'uko imibare ya komisiyo ishinzwe kugoboka impunzi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ishami ry'intara ya Kivu ya Ruguru, ryabidutangarije ku wa kabiri ushize. Guhunga kw'abaturage ba Sake byateye ubwoba abaturage bo mu mujyi wa Goma, dore ko Sake ibanziriza uyu mujyi utuwe n'abarenga miliyoni zirenga 2. Imirwano hagati y'ingabo za Kongo FARDC n'abarwanyi ba M23 ikomeje gutuma abatari bake bava mu byabo, bakaba bari mu nkambi zitandukanye mu mujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo. Amakuru dukura ku buyobozi bw'igisirikare mu ntara ya Kivu ya Ruguru yemeza ko muri aka kanya imirwano irimo kubera muri lokalite ya Kimoka iri mu birometero 8 gusa uvuye mu mujyi muto wa Sake. Colonel Guillaume Njike Kayiko, umuvugizi wa FARDC muri Kivu ya Ruguru, yatangaje ko FARDC ifite intego yo kwigarutswa duce twose turimo 23, nubwo abenshi mu bakongomani bamaze kwiheba. Ubwo twagereza kuvugana n'ubuyobozi bwa 23 ntibyadukundiye. Jimmy Shukurani bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com, kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio yacu. Noneho tujye mu Burundi. Abana bo mu mashuri y'intango n'ayisumbuye barenga 400,000 bataye amasomo mu ntara ya Bubanza iri mu burengerazuba bw'igihugu mu gice cya mbere cy'umwaka w'amashuri 2022-2023 cyonyine. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wilikaneza ukorera i Nairobi muri Kenya.
Ababyeyi batari bake mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'Uburundi bemeza ko abana benshi bo mu mashuri y'intango n'ayisumbuye baheba kubera ubukene buri mu muryango butuma bataronka imfungurwa zihagije. Edisa Kabibi ni umukenyezi yaganiriye n'Ijwi rya Amerika aturuka muri komine Gihanga.
Turasembe bake make turasumira umuryango kararira nabo nk'abanyeshuri bobo bantu aho bagenda kushyira cyangwa bagasiba kukubera inzara barara ubusa. ari ku mashuri baba kabura naho batabagaburira
umutama w'umusangwa butaka w'imyaka 65 navuga ko bigera ku batwa bikunyuka
nubwo uko turi kumwe bw'abahutu n'abatuci mwese tumerewe nabi no kuvuga ubukene buraturembeze kubaho nabi ukurya nabi abana bisuri barataye amashuri no kuvuga bipanye twegubwa ko babasangwa butaka burya ntwegwe turi ubwoko tubabaye gose abana babatwa bagira bahe bamashuri ku bwinshi abanyeshuri 989 abana babatwa n'abahutu n'abatuci uchi bamaze guheba babageze mwijana imana yitugaburira nka kujya kwinyoni twebwe nibwo ko kwabasangwa butakani ko tubayeho
Claude badugaritse umuyobozi w'indero mu ntara y'ubanza yemeza ko muri iki gice ca mbere cyonyene abana barenga 400 bamaze guheba ishure agira katubwira imbonya mukuru z'ibituma
mu ishure shingiro hahebye abana bagera ku 3938 inyuma ya ishure shingiro naho abana 185 bose hamwe hakaba hahebye muri iki gice ca mbere abana bangana n'ibihumbi 4 1023 uje wabituma abo bana baheba amashuri ahanini kizi ubwa mbere nikijanye n'ubukene mu miryango akaba hariho nabandi baheba kuko bagiye kubaka hataragera nabandi bakaba baratwaye inda batifuza
Emmanuel Ngendabanka umuhanuzi ajejwe imibano w'abamatari w'abubanza avuga ko abana baheba ishure batari bibazo mu kibano nk'akarorero yemeza ko abenshi baca baja mu byayura mutwe abandi mu busuma
ano muntari wacu umurindo wo kwibaruka atari muto ugasanga rero nk'umuvyi afise abana 4-5 aciye ahitamo guhegukura yo 3 canke 2 kugira abandi ko bubandanya biga yindi mvo yo gutwara inda zishushu ni hamwe rero cyo dusanga batangura gufata ibiyayura mutwe hakajamwo ubusuma n'ibindi bitari bike kuzana abagore canke kuja kubagabo nta rundi rukiza bakibona ivyo navyo murazi yuko mu Burundi tugiri ku bica bizana igwirana ridasanzwe ry'abantu iyo batagiraho barima bigaca biheza bikazana injyane mu miryango
Umuyobozi w'indani bubanza yizeye urukiza ku mugambi uri kurategurwa wo kugaburira abana ku mashure.
Hariho umugambi uri kurageragezwa mu ntara ya bubanza uri kaburi kurakogwa ku mashuri 28 mu makomine 3. Uko twari tumenyereye muri ayo makomine niho hava ibitigiri by'abana baheba ku bwinshi. Ariko kubera uwo mugambi uri kurageragezwa wo kugurira injya aho nyene bakacye bazigaburira abana uri kurakogwa ku mashuri 28, byaciye bigaragara ko kuri ayo mashuri atabana bahevye. Ahubwo nabari barahevye baciye bagaragara kandi ku ishuri kubera yuko babonye ko hariho imfungurwa ziri kuri ayo mashuri bazofungura gushika mbere no mu kwezi kwa kane
umuyobozi bw'intara naho barafashe ingingo zitari nke zituma n'abanyeshuri bahevye cyane cyane ababiterwa n'inda zitifujwe basubira ku ishuri
twarashizeho imigwi izirakurikirana kugira ngo tumenye abateye inda abanyeshuri maze bamenyekanye tugaheza tukamenya se wiwe nyina wiwe n'ivyo bakora maze umuntu yateye inda umunyeshuri agafatwa tukamushengeza za mvutungane kugira n'ejo canke yeje ntasubira ariho kandi ingingo nziza yafashwe yo gusubiza ku ishure uba yatwaye inda mu gihe yavyaye twarashizeho n'ingingo yuko umuyobozi abonye umwana atakiza ku ishure yatumye ko umuvyeyi akabona ragambaraye araheza wenyene akoranya na komite shingwa shure agaja kurondera n'umukuru mutumba bakaja kurondera uwo mwana yari bakamubaza icatumye ahebishure
intara ya bubanza mu mwaka uheze hahebye amashure y'abanyeshure barenga 18,000 nkuko ubuyobozi bw'indero mu ntara buvyerekana ibitigiri bitangwa n'ubushikanganje bujejwe indero n'inyigisho navyo vyerekana ko mu mwaka uheze abanyeshure bangana 200,000 bahebye ishure mu gihugu cose eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika tugume mu Burundi hasigaye icyumweru kimwe gusa kugira ngo icyemezo cyo guca amacupa akozwe muri plastic gishyirwe mu bikorwa gusa rero bamwe mu bacuruza cyangwa bakoresha ibintu bya plastic ntibabona icyo leta iteganya kuzabisimbuza leta y'u Burundi yafashe iki cyemezo mu cyumweru gishize inkuru irambuye na Thierry Vendayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda
Vyatangajwe kuri uyu wa kane mu itangazo ryashikirijwe abamenyesha makuru n'ikigo kijejwe gusuzuma ubuziranenge bw'ibidandazwa BBN ku cicaro cayo kiri mu gisagara ca Bujumbura umuyobozi mukuru w'ikigo BBN Severes Ndayikengera yamenyesheje ko guhera ku igenekerezo rya 2026 uku kwezi kwa kabiri abatekera amavuta yo kurya n'ibindi mu macupa asanzwe yarakoreshejwe haba mu mabotike no mu masoko ko bazotangura guhanwa n'amategeko yashizweho na leta y'u Burundi
kuvitari ki 2026 mu masoko yose mu mabutiki ikintu kizoba kiri muri mu icupa rikoreshejwe kabiri n'ukumuhibihana birategekanije ivyo umuntu ndiyo birandirako ariko ubu turiko turabona yuko abo bantu ka gatima ko gukunda amafaranga gusumbya amagara y'abantu karacyari muri we.
Ikigo BBN kimenyesha kandi kwa mezi atandatu bari barahawe yo kurondera ibikoresho byo gutekeramwo azobaheze. Severes Ndayikengera asigura ko mu magenzura agenda kogwa basanga hakirimwe intege nke mu gusubiriza ibyo bikoresho ndetse n'iby'amahingurira akora bitujuje bisabwa. Uku niko abisigura.
Uru rusansoma tumaze mu minsi rw'abantu bahinguwe cyane cyane imitobe y'ibitoke n'inzoga canke imitobe ikozwe harimo tangawizi. Twaciye tugira rusansoma kuri byose. Beshi ubarasubiyemo amazi warasanga ni nyuma. Oya, si byo dushaka. Dushaka procédé technologique iri approprié kugira ngo ibintu umuntu akoze biba ari byiza. Aha turahafitiye ikibazo.
Mugihe leta y'u Burundi ishishikariza abanyagihugu gukoresha ibikoresho bitica amagara y'abantu mu kubika no kugura ayo mavuta yo kurya n'ibindi, abasanzwe bifashisha ayo macupa yakoreshejwe bavuga ko badafise ubushobozi bwo kwironderera ibisubirira ayo macupa. Abanyagihugu barimo abadandaza bavuganye n'ijwi rya Amerika bari mu basabwa gusubiriza ibyo basanzwe batekereramwo abakiriya babo. Uku niko babisigura.
Iyo twasaba leta yuko yoturonsa nk'ibikoresho bimeze neza atange se bishobora kugira ante gutera
cyangwa dukwiye ngo mufashe umugabo yarucyeze cyane cyane ko twosumiramo gukuramo ko dufashe turadufashe nko kugura mutuvuta
wocha dufasha nka twebwe abanyagihugu cyane cyane bato bato nibo bama bacaragira ingorane
ntawo kwa nk'umugambi wa leta ariko twosaba ko yoca ishiraho ibindi byoza bisubirira bya bindi bashimye ko bivaho.
Vatikani umunyagihugu muto muto abafise ubushobozi bwo kugura utumesa aja kujya muri ako gakindru gusa
kuko sabaza bose bashobora guterura ibido. Rero wa muntu aho yarakeneye kugura amamesa makeya nimba rekaje gacupa gatoya gakindru gatoya cyangwa gero kindru rininiya aroroherwa ingene ashobora kuyasumiramwo. Rero leta yoci dufasha igashizana ibindi byoza bisubirira ibyo kugira na wa munyagihugu muto muto yahora bikenera kubikoreramwo nimba ro kudandariza mu dukoto cyanke amamesa kugira na adosharo nk'ikintu igiciriritse kije mu kibanza c'ivyo bazoba bakuye n'ukuri yo bikoze.
Mu bindi byashikirijwe muri ico kiganiro abamenyesha makuru ni kijanye n'amahingurira kuri bidandazwa bidakwije ubuziranenge kwagiye gufatirwa ingingo zihambaye. Ikigo BBN casubiriye kumenyesha leta y'u Burundi ko gifise abakozi bake batarenga batanu bafise ubushobozi bwo kugenzura ubuziranenge no gutanga impapuro z'ubuziranenge mu gihugu hose. Ni mu gihe ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo ubudandaje n'amahinguriro bwari bwamenyesheje ko bugiye gushira ingufu mu gisata c'ikigo c'igihugu ugo kijejwe guhingura no gushingura ibifungurwa Centea na BBN ikigo cy'igihugu kijejwe kugenzura ubuziranenge bw'ibyahinguwe mu kubaronsa ibikoresho n'abakozi bakwiye bwabitangaje mu kwezi kw'icumi k'umwaka uheze ubwo hatanguzwe isekeza mu gihugu hose ryo gusuzuma amahinguriro akora ibiva mu mwimbu nk'imitobe inzoga ubuyi n'ibindi kugira ngo amahinguriro akora ibidakwije ubuziranenge n'ayakora atabifitiye uruhusha ahagarikwe ndetse n'ababikora babihanigwe mu ntumbero yo kugarukira amagara y'abantu mu Burundi. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu, naha aya makuru yo kuri iyi saha ahumurije. Maze rero saa saba ntimucikwe n'iwanyu mu ntara, naho saa kumi na cya kiganiro cyanyu murisanga nk'uko mubimenyereye. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA. Turabaranditse.